Imumva ni radio izwi ya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Divide niyo ngabo abaramutse. Mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza makuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse kigereke ahere kuri inkuru ku Rwanda. Ikigo Lentos Foundation cyo muri Leta Zunze za Amerika cishinze guharanira gateka kazi na muntu n'ubutungane ejo ku munsi wa mbere cyatangaje ko carungikiye urwandiko ubushikiranganji bw'imigenderanire hamwe n'ubw'ikigega cya Leta hano muri Leta Zunze za Amerika gusabira ibihano abategetsi babiri b'u Rwanda ku kibazo cya Paul Rusesabagina. Abo bategetsi ni umushikiranganji w'ubutungane w'u Rwanda Johnston Businge hamwe n'umukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribe Colonel Janot Ruhunga bagirizwa kugira uruhara mu guhungabanya uburenganzira bwa muntu kuri Paul Rusesabagina ku cyo icyo kigo cyise kumunyuruza kwabaye mu kwezi k'umunani umwaka w'2020. Icyo kigo cyatanze ibyemeza by'uko abo bategetsi babiri bashobora kandi bakwiye guhanirwa kuba baranyuruje Rusesabagina kandi ko barenze kubiri n'amategeko mpuzamakungu akingira abantu bose kugira ntibanyuruzwe. Ikigo Lentos Foundation cyavuze ko ubwo rwandiko kandi rwarungikiwe abategetsi b'Ubwongereza hamwe n'ubumwe bwa Buraya kugira icyo bakoze ku ruhande rwabo mu gufatira ibihano abo bategetsi. Ikigo Lentos Foundation cyarungitse ibyo birego mu kwezi kwa gatanu itariki ya 18 umwaka w'2021. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa mbere kasabye Repubulika ya Centrafrica hamwe n'izindi nteko zigwanira muri icyo gihugu kurinda umutekano w'abasirikare bajejwe kubungabunga amahoro n'umutekano. Ariko ONU ntiyatomoye izo zindi nteko, ariko bisa n'uko abadomwa ko urutoki ari abasirikare b'Uburusiya bakora nk'abariko baratanga inyigisho za gisirikare ku nteko za Centrafrica. Akimye ku izina ryiwe rigaragara yabwiye itorokanizo ku inteko za ONU zo mu mugwi wa MINUSCA zikuze guhura n'ibibazo hamwe n'ibitero by'ibimenyeshamakuru biri mu gihugu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Abategetsi muri Pakistan bavuze ejo ku munsi wa mbere ko abantu hafi 51 bafuye abandi barenga ijana barakomereka mu isanganya rya gari ya moshi zagonganye mu ntara ya Sindh iri mu bumanuko bw'igihugu. Abategetsi bavuga ko abantu barenga 1,400 bari muri izo gari ya moshi zibiri. Umushikiranganji wa Pakistan ajejwe kumenyesha makuru Fawad Chaudhry yavuze ko hakiri kare kuvuga icyatumye iryo sanganya riba ko ryaba ryatewe n'ibyuma bishaje cyangwa gusamara kw'abadereva, ariko amatohoza ngo aracyakorwa kugira bamenye icyariteye. Leta Zunze za Amerika yarongeye kwiyemeza ko izoshika ku ndunduro yo kumenya amamuko ya COVID-19 yagiriza Ubushinwa ko buriko burasamaza amashyirahamwe mpuzamakungu buyemeza uko bubona ibiba ku isi. Ejo ku munsi wa mbere umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire Anthony Blinken yabwiye umugwi w'abashingamateka ba Leta Zunze za Amerika ujejwe ibibazo by'imigenderanire n'ayandi makungu k'Ubushinwa butariko buratanga umuco ku mamuko ya coronavirus. Umushikiranganji Blinken wa Amerika yavuze ko Amerika yiteze kumenya nimba uwo mugera wavuye muri laboratoire canke ari kiza kiyadukije. Ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bw'isi gishinze kurwanyiriza umwasi hamwe OTAN ryavuze ko ritabona ko Leta ya Afghanistan hamwe n'abasirikare bayo bazoshobora kwiba ko igihe abasirikare ba nyuma ba Amerika hamwe na burunani OTAN bazoba bavuyeyo bose. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ingingo yo kuva muri Afghanistan ishobora kuzogira ivyo yonona hari imbere yuko abonana n'amategetsi bo mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi na perezidansi ha muri Leta Zunze za Amerika.
Alois Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi, amakuru yo mu biyaga binini. umwe mu migambwe ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi SNL uvuga ko n'inyuma y'amatora yo mu mwaka w'2020 ubandanya gutotezwa uyo mugambwe ari kuvuga ko witeguriye guhiganwa mu matora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ategekanijwe mu mwaka w'2025
umugambwe turabandanya gukora ikoko byacu nyende nabi nabi kuko turaguraguzwa amaferma nasi yacu aguma yononwa yandi akakomogwa intwaro cyagire cikora kugira ngo abakora ibyo bahanwe
uyo n'umukuru w'umugambwe SNL agatondwasa mu Rwanda abanyarwanda 28 barokotse genocide y'abatutsi bari mu bihugu bitandukanye by'Uburayi na Amerika basaba leta y'u Rwanda kubungabunga umutekano wa Aimable Karasira yapfunzwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gutohoza ibyaha RIB amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini umwe mu migambwe ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi SNL uvuga ko n'inyuma y'amatora yo mu mwaka w'2020 ubandanya gutotezwa uyo mugambwe ariko uvuga ko witeguriye guhiganwa mu matora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ategekanijwe mu mwaka w'2025 mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije agatondwasa umukuru w'umugambwe SNL atangura avuga ukuntu umugambwe wiwe wifashe muri iki gihe inyuma yaho tsindiwe amatora yo mu mwaka w'2020
kubure ibyo gutsindwa by'amatora byo tubireke kuko nta gutsindwa kwabayemo amatora amajwi yariyibwe mugabo ibyo tubireke si ibyo biduhagishinga umugambwe turabandanya gukora ibikorwa byacu nyende nabi nabi kuko turaguraguzwa amaferma nasi yacu aguma yononwa yandi akabomogwa intwaro cyagire cikora kugira ngo abakora ibyo bahanwe cyangwa babibazwe abantu bacu barahihitanwa bagafungwa gasakiye saki mugabe ivyo nibwo buzima kubera yuko kumbure demokrasi tutayumva kumwe n'abatwara igihugu
abo muvuge ko abo muri amazu yanyu mwebwe umugambwe SNL murabazi murabashikiriza ubutegetsi
kubashikiriza ubutegetsi bonye n'ubwabo bisanzwe kwa mategeko yubatse iyo umuntu asaba umurenge cyangwa agacuririrwa naho umuntu yoba atari hafi abajejwe intwara abajejwe umutekano bagwirizwa kugira ankete bakamenya ingene byageze abikoze bagafatwa bagahanwa mugabo twebwe birakogwa niyo uvuze uti turi ikeka banaba naba reka ahubwo bavuga abo baca bivugira ibindi by'ukwerekana yuko umenga nta ngorane zihari bikerekana yuko mu by'ukuri ababikora baba babazi n'ubwo rwaruka rwabo barukingira ikibaba hanyuma uretse n'ibyo hariho n'abagiye bafungwa no guhakarorero hariho nk'abantu bapfunzwe i Nyabiraba umwaka wa 2019 abo bantu bazira ko bagiye kurarira ingoro ko twamenye ko igomba gusamburwa mugabo aho gufata bagiye kuyibomora abo bantu bo bapfunzwe nibo bayibomoye nibo bayituriye kandi abapolisi bari hafi atari kintu bakoze kugira ngo bazitire kandi bari babizi abo bantu urubanza aho kuruca ngo barutumbereze gushika uno munsi bavundiye mu munyororo aha rero naguma ndakubwira yuko ni ingorane nini cyane ko ngaho iwacu ubutungane buba icyo abatware bashaka
muba mwibaza cyane muzi icyo bakiri inyuma y'ibyo bikorwa bibi bikorwa na umuvuga ko ari abasi umugambwe wanyu
imvo bashaka nuko umugambwe uzimangana nta yindi ni ugutera ubwoba abantu kugira ngo ntibitabire ibikorwa by'umugambwe bace mu mugambwe wonyine w'ubutegetsi niko bimeze kandi iyo ngeso si y'uno munsi ni ingeso yamyeho muri politiki y'i Burundi kuva Burundi bugira imigambwe abari ku butegetsi bama bashaka ko abandi bose baceceka bakabaho bonyine
mu minsi iheze haratangajwe amakuru avuga ko hari abanywanyi b'umugambwe SNL bariko barinjira ku bwinshi umugambwe uri ku butegetsi ayo makuru ni
mbere yabavuze ku bwinshi no kuvuga bangahe mu Burundi ufashe umuntu umwe cyane babiri binjiye mu mugambwe mu gihugu cyose kirimo abantu 12,000,000 wavuga ngo hinjiye abantu benshi ari bwinshi ihite yejo imurutana haraba abavuye muri sendete bashika batanu binjiriye rimwe muri komine ndinga kayope noneho tukoca tuvuga ngo abasendete bitete ngo bahereye ngo muri sendete nibaza ko ari imvugo ya propaganda bakoresha ku bisanzwe ko umuntu yoja mu mugambo ucanye uriya n'ibintu bisanzwe twe turubahiriza uburenganzira bw'umwe wese niyo mpamvu twe ntawe dushyira ku igitsure cyangwa umugozi kugira ngo ajye mu mugambe mugabo bobo babaterwa bakoresha iterabwoba bakakoresha ibinyoma guhabesha ngo ibyo bazobaha mugabo n'abika ngo bagiye bakurikira ayo marongo tubona umenga ntabyo barose kiretse ko babahindura ababisha bakajya gukora ibibi gusa
tukivuga ukuntu umugambwe wifashe mu myaka iri imbere nk'ine aho hazaba ari mu 2025 umugambwe wanyu uzovyitwamwe gute waratangwe gutegura ayo matora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka
twebwe ico twemera nuko tuzoja mu matora uko tuzojamo tuzobihabwa nuko ibihe bya politiki bizabyifashe mugabo twizera yuko tuzojamo dukomeye mugambwe semere uri imbere nkuko n'uyu munsi uri imbere kuko muri tende DFD yego kubera biganje baburaguza abandi bashaka kwibaza yuko ari umugambwe ukomeye mugabo umugambwe ukoresha igikenye burya uba ari umugambwe utagira inguvu na buhoro buhoro mugacwego barimo uko bari kose na umutima baza gushaka kwabo agitsure tubashira ko nta gahato tubashira ko kandi cyo duharanira bose baracyumva ntiduharanira amaronko duharanira iteka ry'umurundi n'umurundi kazi uwo ari we wese ibyo rero n'abatende David tugabo barabibutse bari muri uwo mugambi bari kuri uko butegetsi abo bose twazi yuko bazoduhunda amajwi hanyuma tugatangukana itsinda
mu mwaka wa 2022 hariho igice cy'umugambwe ipona cyari cyabashyigikiye abo bantu muracyari kumwe cyane mwarabavanwe
twebwe abadushyigikiye bose turacyari kumwe kuko intumbero idacari yayindi agateka k'umurundi n'umurundi kazi ntiturahinduka kandi ntiduteze guhinduka rero abadushyigikira ahubwo abantu ko bazokwiyongera kuko buca uko bwira niko babona yuko urwo rugamba twiyemeje ko ari urugamba rwiza ko ari urugamba rw'umupfasoni uwo ari we wese yumva ko abwirizwa gushyigikira kugira ngo turebe yuko uburundi bwova muri izi ndyane bwamyemwo turebe ko uburundi bwoheba nabwo bugahaguruka mu by'ubutunzi mu by'imibano n'ibindi
tugarutse ku byo bamushinje ko urwaruka rw'umugambwe k'ubutegetsi rwa urabuje urwaruka rw'umugambwe senera cy'ukwiyamamaza mu matora mu 2022 hariho n'ayandi makuru avuga ko n'ubwo rwaruka nyine runagwe nyine rwakoze amabi naho yubatangana nk'ayo ariko nagwe nyine rwakora amabi amwamwe ayo makuru umwe uyavuga ku iki
jese nibaza yuko hari ubusenere yashobora kwiha kugirira nabi uyu wundi kuko ubwa mbere na mbere hoho no gutaha wakoze icyaha barakikwegeka ko urumva ugikoze hoho ko boca bagucira urwa pirato ni hamwe nyine ugutukata gutorera abasenere twaranzwe n'ukwitonda iyo hataruko hoho yahoze badusotora kwa kugira barabe ko botumarira mu minyororo rero noshimira abasenere kuko barihanganye barigumya barifata ntibemera agasotoro ngo bagwe mu mutego w'abo ariko barasotora nicyo nabivuga ko
agatoro rwasa umukuru mugambwe senere murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika
murakoze namwe kuri aka kanya mwadukije
murakoze Frederic kuri icyo kiganiro abanyarwanda 28 barokotse genocide y'abatutsi bari mu bihugu bitandukanye by'Uburaya na Amerika basaba leta y'u Rwanda kubungabunga umutekano wa Aimable Karasira yapfunzwe n'urwego rw'igihugu rujeje gutohoza ibyaha RIB mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ejo ku munsi wa mbere bavuga ko batewe impungenge n'ubuzima bwa Karasira igihe cyose ari mu maboko y'inzego z'umutekano za leta umwe mu bashyize umukono kuri iyo baruwa Filipo Basabose umucikacuma akaba n'umwigisha muri kaminuza muri Canada yabibwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana
Icyo dusaba leta y'u Rwanda ni uko ubuzima bwa Karasira muri iki gihe yatawe muri yombi ubwabungwabungwa cyane cyane ko tuzi ko arwaye yarabivuze ikindi kandi ngo ntawutinya ijoro atinya icyo barihuriyemo Kizito yarafashwe igihe tugitakamba tutese noneho afatiwe iki nta minsi itatu yashize twumva ko yapfiriye muri kasho ibi byose rero biri mu gutuma tuvuga tuti ibyo ari byo byose ubuzima bwa Karasira bubungwabungwe uko bukwiye umuntu ashobora kuvuga tese ibyo ngibyo muri itatsa muragira gute abarescape icyo turaje shinga twabujijwe ni ukubaho icyo kibazo twagize muri 94 n'ubu ngubu nta kindi dusaba turasaba kubaho
iyo uvuga ngo abarescape iyi baruwa yashyizweho umukono n'abantu 28 muravugira abarokotse abacitse ku icumu bose cyangwa se muravugira igice kimwe muri bo gishyigikiye Aimable Karasira
nubwo nta manda y'abarokotse dufite bose ntaho bigeze bandika bose ngo bavuge bati nimutuvugire ariko nka bamwe muri bo igihe tubonye umwe muri twe uri mu kibazo ni uburenganzira bwacu uko tukivuga nta manda y'uwariwe wese dukeneye
itangazo mwashyize hagaragara rigenewe leta y'u Rwanda kuki mutandikiye urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB uko ari rwamufashe rukinamufite kugira ngo murusabe kubungabunga ubuzima bwe kubera iki mwahisemo kwandikira leta y'u Rwanda
abo bamufashe nabo bahagarariye leta y'u Rwanda ariko ikidutera impungenge cyane cyane ni n'uburyo yafashwe Karasira ajya gufatwa twabonye kampanye yari imaze igihe kuri social media kandi ikorwa n'abantu bari mu butegetsi cyangwa se bari hafi bari mu binyamakuru biri hafi ya leta ibyo rero byose bituma tuvuga tuti leta nibungabunge ubuzima bwa Karasira urebye ku condition ze de santé nta mpamvu tubona yo kumugumisha mu munyururu ntaho yenda gutorokera nta bimenyetso yenda gusiba niba ibyo abamutanze bavugaga ari byo koko biri bushyirwe muri dosiye ye nta mabanga afite ibyo yabivugiye ahagaragara ntabwo yenda kubisiba nta mpamvu rero yo kumushyira muri situation ishobora gutera ikibazo ku buzima bwe kandi ashobora kubazwa ibyo abazwa ari hanze
Filipo Basabose umucikacumu ukaba n'umwigisha muri kaminuza muri Canada ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika
ndabashimiye nanjye
ku ruhande rw'ishyirahamwe ibuka riharanira inyungu z'abarokotse mu Rwanda Naftali Aishaki umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka yavuze ko umucikacumu ahakana genocide akwiye guhanwa birenze kurusha uwundi wese yobikora yavuganye na Veniste Nshimiyimana
abonye biriya tangazo narisomye nsanga itangazo ridafite ishingiro ridafite ireme kuba abantu bicara abantu ugira utyo ugasanga hari umuntu umaze n'imyaka kuva mu 2000 mbere yaho cyangwa na nyuma yaho gatoya umuntu udaheruka mu gihugu umuntu wahunze hanyuma uyu munsi akaba ashaka gutanga amabwiriza ashaka kuvuga uko ifunga n'ifungura ryagenda asabira uburenganzira umuntu umwe wafunzwe akurikiranweho kuba yarakoze ibyaha yakoreye ku mugaragaro isi yose ikabikurikira birenze kuba ari ibyaha bikorewe mu ruhame ni ibintu Karasira ibyaha yakoze ibyaha akekwaho ibyo akurikiranweho ni ibintu yakoze ku buryo bweruye abikorera ku mugaragaro abantu bose n'aba bavuga bandika barabizi ntabwo bakwiye kuba bahindukira ngo bavuge ngo bafite impungenge ku ifungwa rya Karasira n'ifungwa ryakurikije amategeko mu by'ukuri iyo ugiye kureba kuva icyo gihe imyaka yose ishize muri gereza z'u Rwanda hamaze gucamo ifungwa nyinshi muzi ko hari n'igihe hari mu magereza yose hari ifungwa zirenze 120 izo fungwa zose uburenganzira bwazo bukubahirizwa uyu munsi ni impamvu ni ikintu kigaragaza yuko hari impamvu yindi biri inyuma kuba abantu 28 bicara bakagira impungenge ku ifungwa ry'umuntu umwe kuri abo bandi bose bafunzwe usanga ari ibintu umwe babiri batatu bigahora bigaruka biba bigaragaza ibindi biri inyuma ibindi abantu bahuriyeho nk'itsinda ry'abantu kureza yuko baba bafite impungenge ku ifungwa ry'umuntu nyirizina cyangwa ku burenganzira bw'umuntu
ariko bo baravuga ko bamutabariza nk'umwe muri bo nk'umwe mu bacikacumu kugira ngo ubuzima bwe bubungabungwe ntabwo bavuga yuko atakurikiranwa mu gihe hari icyaha akekwa ko yarakoze
murakoze no kumutabariza kumutabariza nta na shingiro bifite kuko umuntu uwarokotse genocide umunyarwanda nk'abandi umuntu wese ukekwaho ibyaha hari uburyo abakekwaho ibyaha uko bafatwa uko bakurikiranwa bafunze uburenganzira bafite ni bumwe kuri bose nta muntu ukwiye kuba hari umuntu asabira uburenganzira nkaho amusabira uburenganzira burenze ubwa abandi bakoze icyaha kimwe cyangwa abandi bafite n'ibindi byaha hari uburenganzira hari ibireba ibigenerwa niba ari ubuvuzi nk'uko bavuga umuntu arwaye ntabwo ari we wenyine hari n'abandi barokotse genocide yakorewe abatutsi bakoze ibyaha bakabikekwaho bakabikurikiranwaho bagafungwa kimwe n'abandi bose ufite uburwayi muri gereza agira uko yitabwaho ariko ntabwo abantu bakwiye kongeraho kumera nk'abamusabira uburenganzira burenze ubw'abandi cyangwa ko yagira umwihariko udasanzwe abakekwaho ibyaha bakwiye kuba bafatwa n'abandi nta mwihariko ubundi ukwiriye
nkamwe mu muryango ibuka iripfobya ryitirirwa abarokotse genocide musanga rituruka kuki
murakoze icyaha cya genocide gifite ubusobanuro genocide yakorewe abatutsi haba mu mategeko mu mitegurire yayo byose ni ibintu bisobanutse byanditse ariko noneho iyo uvuze ngo uwarokotse genocide we ntakwiye no kuba arindira ibyanditse aha na hariya ni ibintu byamubayeho akwiye kuba bizi akabivuga uko biri nta kubica ku ruhande nta kubipfobya nta kubiha akwiye kuba yumva ari ijwi ryabe bagiye akavuga uko bagiye igikwiye kuba cyumvikana uwarokotse genocide yakorewe abatutsi ufata uruhande ufata icyemezo cyo kuyoba ku buryo bukabije ku rwego rwo kugeraho ahakana agapfobya genocide yakorewe abatutsi igatwara ubuzima bw'abarenze miliyoni akwiye kuba ahanwa bikurikije amategeko nk'undi wese
Naftali ahishakiye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango ibuka ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika
murakoze namwe
dushimire Venuste Nshimiyimana kuri ivyo biganiro mu Burundi ishyirahamwe Semabu rivugira abagwayi ryakira nari umugambi wa leta wo kuduza igiciro kugakarata abatishoboye bahora bikora ko mu kwivuza ni nyuma yaho inama nshingamateka y'u Burundi yemereje integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi tugiye gushyikirizwa na Desire Hatunyimana ari Kigali mu Rwanda
Kwigenekerezo rya 14 kuno kwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 turimwo umushikiranganje ajejwe ubutunzi yararamutse yitaba ubutumire bw'inama nshingamateka umushikiranganje Damisende wo kubwayo yari yagiye gusigura abashingamateka biri mu nteguro y'itegeko rigenga amafaranga ya leta y'u Burundi izokoresha umwaka wa 2021 ushira 2022 mu gisata kijanye n'ivyo kubungabunga amagara y'abantu vyibonekeje ko agakarata kahora gakoreshwa na bamwe mu Barundi bafise amikoro make mu kwivuza leta y'u Burundi ifuza ko koduzwa kakava ku mafaranga 300,000 vy'amarundi bamwe mu bashinga amateka bakiriye nabi ico cifuzo ca leta y'u Burundi
kamwe kava ku 300,000 kaja ku 250,000 no kuvuga yoba yongerekanye incuro amajana 833 kwijana iyo disproportion mwumva biteye ubwoba
igituma batuza amafaranga kuri aba barindwi kuri abantu bato bato kandi bo barapfunga na bose kugira turonge ibyo dufungura bagaca babongereza amafaranga kuri kamwe kandi bayigeneye bose ayo mafaranga ntiyoshoboye kuva ku yandi mari kuri 07
ibitabujije ariko ku iyo nteguro y'itegeko rigenga ayo mafaranga leta izokoresha mu mwaka uza yemezwa ntibwakeye kabiri uburongozi bw'ishyirahamwe Semabu rivugira abagwayi mu Burundi yerekanye amakenga rishikiza ko igiciro leta yipfuza gushinga ku gakarata kam kiza cunyura ubuzima barundi babayemwo Sylvain Habanabakize avugira Semabu mu kiganiro n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika avuga ko n'igiciro cyahora kitahora cyoroheriza abagwayi batari bake.
Amakinga dufise kandi tuvuga ko afite ishingiro nuko ugerageje kuraba naje amafaranga 300 yari ngorane kugira abantu bayaronka si bose bayaronka rero tukatwibaza ibibazo duti mbega uwahora abura amafaranga 300 yo gukaga karata azuru mafaranga 500 cyangwa 1000 ayandi makenga ya kabiri cyo tugira n'ukuntu leta izotandukanya umuntu afite ubushobozi bwo kuronka amafaranga 1500 n'uzoronka 1000 rero tugatumana kubizobwira ingaruka mbi ku magara y'abantu na cyane cyane ku bahora bakoresha abakarata.
Iryo shyirahamwe rivugira abagwayi mu Burundi ridashimishwa n'iduzwa ry'igiciro cy'ako karata ko kwivuriza ko risaba leta y'u Burundi kuronderera handi amafaranga yo gukoresha. Sinza habana bakize avugira Semabu
rero icyo dusaba leta nuko yoba yabangira kuyongingo leta ikaronderera handi yoduza amafaranga yo gukoresha mu kigega ikaronderera mu kindi gisata ariko itaraje mu gisata cy'amagara y'abantu iyo dusaba leta hambyo dusaba abora bashaka karata nuko bobangira bakarindira bihanganye kumbure bitwe turavuga leta izo bikorera ko ngo bari mu butunzi bwo mu muryango twasaba ko ijya ngingo batoyemeza
umushikiranganje ajejwe ubutunzi aratahura ibisabwa na mwe mu bashinga amateka n'ishyirahamwe Semabu rivugira abagwayi mu Burundi. Umushikiranganje Domitien Ndihokubwayo ubwayo yashikirije ko leta idafise intumbero yo kunaniza birongoye agasigura ko igiciro cya kera kuri ako gakarata kam cyatumye leta igira gahombo mu myaka iheze.
Hari rero ikarita kam basanze muri uyu mwaka uheze n'ukurikira imbere yaho tumaze kugira amariyeri y'imiliyari 20 kukuvuza abantu biciye kuri kajya gakarata. Byumvikane yuko dutegerezwa kurondera mekanisme do financement iri efikase ziramo ituma n'abatishoboye bavuzwa kamere ndetse n'abishoboye bavugwa dutegura kugira ngo turemere uyu cyangwa turemure ururiya dutegura kugira ngo ubuzima bw'igihugu bw'abenegihugu muri rusange bushoboye kugira intumbero imeze neza.
Iyo nteguro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza imaze kwemezwa n'inama nshingamateka yongororejwe mu nama nkenguzamateka kugira nayo iyemeze cyangwa iyihakane. Mu kigabane kijyanye n'igiciro cy'agakarata kam iyo nteguro itomora ko abari mu bukene buzura inzara bazovuzwa ku buntu abari hagati na hagati bakazosabwa kugura ako gakarata ku 25,000 abifise nabo bakazokagura 100,000 by'amafaranga y'amarundi ari hahamwe atagihinutse muri iyo nteguro y'itegeko. Ako gakarata kam gahora gafasha abarundi kwivuza kahora ku giciro cy'300,000 by'amafaranga y'amarundi. Leta yahora irihira umugwayi 80% mu gihe umugwayi yahora yirihira 20% yayo yivurije ko.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashigira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agataraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanyi naha ya makuru y'aka kanya garukiye ngira umunsi mwiza umunsi wa mahoro n'amahirwe.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.